Amashimwe abaye umwami wacu kubw'amahigwe akomeye gushobora kuba turi hano kugira ngo dushobore gufatanya n'Imana twumve ijambo ryayo kandi dushobore kwakira kumva ivyo itubwira. Ndi baza yuko twese twiyumva cyo kimwe gutyo nyene dushaka gusaba kugira ngo Imana itwishurire buri gihe dusomye imurongo muri Bibiliya utwereka ko Imana itagize gusa ivyabona vyavyumviye kandi vyavyiboneye ahubwo yo nyene ubwayo yemeje ijambo ryayo. Naho turindiriye ivyanyuma ntidutegerezwa kwibagira ko ivyabaye vyose kuva mu ntango ko bitegerezwa kongera kuba kwiherezo. Niba uyu munsi twoshobora gusobanura igihungane rivuga ngo ko abatizera Imana kandi bamaze bakazimira baba baciye iruhande ya Mariko 16 batayitayeho ariko abizera bo ntibashira umutima gusa kuri canditswe cyo muri Mariko 16 ahubwo Imana irongera igashitsa n'ivyanditswe muri aho hantu. Kandi twavuze kenshi mu butumwa bwa mwene Abraham tukibaza tuti tuzogeza ryari kuguma turaba umwanzi ariko arahonyanga umurage Imana yaduhaye. Twakugira gutera tuje imbere mu kwizera kandi tukizigira umwami wacu turiko turavye twirabe twebwe turabona ko atawo twogera ariko turavye umwami wacu turabona yuko dushobora gutera tuje imbere. Twese twasomye hano Abaheburayo gica kabiri umurongo wa gatatu ariko tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo kabanze kuvugwa n'umwami wacu gakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Umurongo wa kane Imana ifatanije nabo kugashingira intahe yishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire zamwe mu yera zagabanganijwe nk'uko yabigombye. Iri ni ijambo tutabwirizwa gufata minenegwa cyangwa ngo tugihoze ariko dutsiba gusaba umwami kugira ngo adufashe dushobore kurishira mu ngiro mu kwizera. Natwebwe turi ivyabona vyavyibone kandi vyavyumviye twiboneye vy'Imana yavuze. Igihe twasoma ngaha yuko ivyo ari umwami ate ngo vyatangwa kuvugwa n'umwami wacu ngo twasome ngo vyatangwa kuvugwa n'umwami wacu niwe yatanguye ivyo bintu kandi niwe azobisozera. Muriwe niho vyose bifise isoko kandi muriwe niho vyose bisozeregwa kandi muriwe niwe dushobora kugira ivyizigiro vyose tukashiramwe ivyizigiro vyose muriwe. Ibi byabwirizwa kuba ibi ariko ibintu byabwirizwa kuba ibintu dufata nkama twebwe twese yabajewe cyangwa twebwe twese tugatahura yuko niba Imana idashobora kutwishura nk'uko yabikoze mu ntango bisigura ko baragahaze. Nimba tutabona ko hari ikintu kibuze muri icyo gihe rero ntituba tubuze ikintu kimwe gusa ahubwo tuba tubuze byinshi cyane biba bikomeye cyane. Nimba ibintu bitariko birashika aho rero biba bikomeye rwose niba tutabona ko hari ikintu duhagije iyo tunezerewe gusa tukanezererwa ivyo dufise maze tukirenganira nkaho vyose bimeze neza oya turafise uburenganzira ku migisha yose Imana yaduhaye muri Kristo biciye ku musaraba biciye mu bucunguzi kandi biciye mu buntu kubw'ubuntu kandi turafise uburenganzira bwo guhagarara ku butaka bw'insinzi y'i Golgota tukizera amasezerano yose tukayemera kandi tukarindira yuko ashika. Havuzwe vyinshi, havuzwe ibintu vyinshi mbere kandi hari n'ibindi vyakurikiye mu nyuma, ariko dusome kandi ngaha ku Baheburayo igice cya kabiri umurongo wa gatandatu, igice cya kabiri cy'umurongo wa gatandatu ngo cyangwa umwana w'umuntu aho umugenderera, yaba wewe cyangwa jewe, tubananye igice cya kabiri cy'umurongo. Umuntu ni iki aho mwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugenderera? Umurongo w'indwi, wamucishije bugufi aba Musa w'amarayika gato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe wamuhaye kuganza ibintu byose bishyira munsi y'ibirenge byiwe. Ibi bintu twatuza kubibona kandi tukabyemera ubutagisubira inyuma yuko ubushobozi bwose bwa Satani bwaneshejwe. Nabivuze uyu munsi wamvuga butumwa yavugiye Londres, aravuga ati sintinya kugwanya wa mugwanizi, kuko ndamuhangara nta bwoba. Mbere ariko yakoresha imvuga, aravuga ati ikibabaje niyo umuntu bibaye ngombwa ko agwana n'abizera ubwabo batewe na wa mugwanizi. Ivyo rero biragoye kandi birababaje, biragoye cyane, ariko kumbure ko harimwo ukuri muri ibyo bintu yavuze. Na cyane cyane kuva dusobanura ubutumwa bwa Pastor Branham buvuga kuri hamwe mwene Branham avuga bitomoye kuri vya bice bitatu, nuvuga igice cy'inyuma umubiri, umubiri hanyuma akavuga imwemu n'ubugingo. Akavuga ati umuntu ashobora gusigwa amavuta ya mwemu, agasigwa na mwemu yera w'ukuri, mugabo mu bugingo bwiwe akaba yarazimiye akazikuzimu. Kuri twebwe ntiduza ngo tubitahure muri uwo mwanya, ariko dusomeye neza ibyanditswe kandi twagurizwa kubikora, nivyo duhamagarwa gukora. Dusha tubona ivyo ari vyo. Ubuzima buri mu maraso kandi ubuzima buri mu bugingo. Igihe Imana ari mu muntu ntiyavuze ngo ubaye muzima mu mubiri canke mu mwemu, ahubwo yamugize muzima mu bugingo. Ubugingo bwose bucumura nibwo butegerezwa gupfa. Umwami yaje kugira ngo aducungure ubugingo bwacu, abohore imwemu yacu, hanyuma aduhe mwemu wiwe nk'ingwati y'ubucunguzi bw'imibiri yacu. Akenshi ndibaza ko Satani atubuza gusa gushikira imigisha myinshi y'Imana, imihezagiro myinshi y'Imana, mu kuzana ivyumviro cyangwa mu kuzana ibintu runaka, kandi ntidushobora gutera tuje imbere nk'uko byategerezwa. Ntankeka ko Imana izodufasha kuyihanga amaso, atari guhanga amaso biriko biradushika ko, ariko tuyihange amaso. Umwami ari hejuru ya vyose, kandi nk'uko twamaze kubivuga, niba byanditswe hano mu cete cyandikiwe Abaheburayo, ani cete cya nyuma cyanditswe, kandi nta numwe yokekereza ko atari Pawulo yabyanditse. Bamwe baracyafite ibyo biyumvira cyangwa bigenera, ariko usomye ibice bya nyuma bya imirongo ya nyuma y'igice cya 13, mucamubona imvugo Pawulo yakoresheje no mu bindi vyete yagiye yandika. Iyo mvugo mucamuyisanga hano mu gice hano turasoma ngaho mu Baheburayo igice 13 murongo wa 22, akavuga ngo ariko bindi ndatana bahanura mwihanganirira ijambo ribahanura, kuko mbandikiye amajambo make mumenye yuko mwe ndata Timoteyo yarekuwe niyaza vuba tuzobonana namwe. 24, munahirize ababaganza bose bona bera bose abo muri Italiya barabaratasha, ubuntu bubane namwe mwese, amen. Murongo wa 25 yariyo bwarwo byo Pawulo yandikamwo ivye, kandi turazi yuko arumwe muntu umwe yarafise ubumenyi bwimbitse bw'isezerano rya kera kandi niwe Imana ashobora gukoresha mu buryo budasanzwe kugira ngo afatanye isezerano rya kera arifatanye n'isezerano rishasha maze atwereke gushitswa kwavyo. Sinzi nimba mwabibonye ukuntu avuga hano imirongo itatu canke ine akayivuga umwe ukurikirana n'uwundi cyane cyane hano mu Baheburayi igice cya kabiri umurongo wa cumi na rimwe igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi na rimwe igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi na rimwe cy'Abaheburayi igice cya kabiri akavuga ngo nicyo gituma atagira isoni zo kubita bene se. Umurongo wa cumi na kabiri akavuga ati nzobarira ahari ni Zaburi ya mirongo ibiri na kabiri umurongo wa mirongo ibiri na gatatu akavuga ngo nzobarira bene data izina ryawe nzoririmba ngutazira hagati y'ishengero. Umurongo wa cumi na gatatu kandi ati umurongo aturabona Yesaya igice cy'umunani umurongo wa cumi n'indwi ngo kandi nzokwama ndayizigira kandi hano tubona umurongo wa cumi n'umunani ngo ngwetwe n'abana Imana yampaye Yesaya umunani igice cy'umunani umurongo wa cumi n'umunani. Ibi ibiranga umukozi w'Imana w'ukuri ni uko atavuga ibyo yafashe mu mutwe cyangwa ibintu yigeneye mu mutwe ariko avuga ibiba bivuye mu mutima wiwe. Murazi icyo ibyo bisigura kugaruka ku ijambo ry'Imana no kwereka bizera abacunguwe ngo ngibi by'Imana yavuze mu isezerano rya kera aha niho biriko birashika. Turasoma mu Baheburayi igice cya mbere umurongo wa gatanu ngo ninde w'umumarayika yigeze kubarira aha ni Zaburi kabiri umurongo w'indwi ngo iti urubura bwanje uyu munsi ndakubyaye. Aha ni naho Samweli wa kabiri igice cy'indwi umurongo wa cumi na kane ngo nzoba se nawe azo umwana wanje. Twashobora kubanda yadusoma hano ku murongo w'icumi n'ahandi hatandukanye. Murashobora kubisuzuma mwebwe nyene ubwanyu mukaraba inshuro zingahe yavuze yishimikije iby'Imana yavuze iciye mu mavugishwa nayo kuva ku ntango kandi ivyo ni vyete bikeye cyane dusomye uno munsi. Mwibaza ko vyari kugenda gute iyo tuzokuba twicaye muri cya cumba cyo hejuru gushika mu gicugu turiko turamwumviriza yari kuvuga ibintu vy'ibyina bingana gute biva mu ijambo ry'Imana. Ariko mwami wacu ashimwe ntahinduka nuno munsi turashobora gucukura ibyo bintu nyene iby'ibyina. Ndibaza yuko Imana yashoboye kwironkera umuntu ameze nka Pawulo muri kino gihe cyacu ariko habayeho gusa hamabaho umwe gusa umwe amaho Pawulo umwe hamaho Petero umwe Yakobo umwe nibigere baba bari babiri bitwa ba Pawulo cyangwa batatu cyangwa bane hamabaho umwe gusa umwe wese yarakoze kandi yashikije icyo Imana yari yamuhamagariye. Hanyuma twese twasomye ivyakurikiye ngo ivyo tutashoboye gusoma ngo duheze hano ku murongo w'indwi Abaheburayi igice cya kabiri umurongo w'indwi haravuga ngo wamucishije bugufi aba munsi w'amarayika gato wamwambitse ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo wamuhaye kugaba ibikorwa vy'amaboko yawe ubishira munsi y'ibirenge vyiwe yamuhaye kuganza ibintu byose nacyo yisigarije itamuhaye kuganza. Ndibaza yuko uyu murongo bikwiye yuko nawo nyene turimburako vyose ingwara zose icyacyose ubushobozi bwose bwa Satani bwashyizwe munsi ndava y'ibirenge vyiwe. Aravuga kandi ku murongo w'umunani ngo vyose wabishyize munsi ndava y'ibirenge vyiwe. Murongo w'umunani vyose ntivyagiye kuba munsi ndava y'ibirenge vyiwe kuko bivyishakiye ariko hakoreshejwe ubushobozi kugira ngo vyose ashobore kubiganza. Nico gituma umwami yaduhaye ububasha bwo kuganza ubushobozi bwose bwa wa mwansi kandi nta kundi vyari kugenda twari gushobora gute guhangana n'umwansi ntitwari kuzomunesha. Ariko kubw'ikimazi gishitse cyatanzwe ku musaraba i Golgota kandi by'ukuri byose nkuko byanditswe hano ngo hano ku murongo munani ngo kuko Imana yamuhaye kuganza ibintu byose ntacyo yisigarije itamuhaye ku kiganza nta na kimwe gikivuyemo mu byo aganza byose niwe wenyine yanesheje igolgota niwe wenyine yanesheje yaracishwe bugufi mu gihe gito musewa marayika afatishije y'umushumba hanyuma acha yambikwa ubwiza n'icubahiro n'igitsibo maze yicara iburyo bw'ububasha bw'Imana hanyuma kandi haranavuga ngaha ku murongo w'umunani ngo ariko none ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe murongo w'icyenda ngo ariko uwacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato niwe Yesu tumubona yambitswe ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo ku bw'imibabaro y'urupfu kugira ngo ubuntu bw'Imana butume agororera umuntu wese urupfu kubabazwa cyanke kubabara cyanke sinzi ijambo twoshobora gukoresha abantu abagere basobanura bagiye bakoresha kubabara cyanke kubabazwa ivyo byarabaye tukuguruye rero tukugura bikorinto ba mbere 15 turazi ibitaraja munsi ndava ibirenge vyiwe hariho biravugwa neza mu buryo butomoye bikorinto ba mbere 15:25 kuko guhangama azokwamahangame gushitsa ahazoshirira abansi biwe bose munsi ibirenge vyiwe 26 urupfu niwe mumenja w'imperera azorandugwa 27 kuko handitswe ngo yamuhaye kuganza vyose nkuko vyanditswe muri Zaburi 18:7 bakundwa ibi ukundi kuri kw'Imana niba tubibona uko twabwirizwa kubibona muri icyo gihe bica bitworohera kwizera tubitorohera kwemera iby'Imana yamaze kuduha kubw'ubuntu muri Yesu Kristo umwami wacu nankeka hano haravugwa mu cete cyandikiwe Abikorinto ariko ntidushaka kumera nk'abavuga ijambo hari umuntu yapfuye ariko umwansi wa nyuma zorandugwa n'urupfu ibyo nivyaba hamaze hakabaho ukuzuka n'uguhindwa kw'imibiri yacu bikaba maze urupfu tukarucika burundu bikaba bitagishobora ko dupfa ariko tugahindugwa imibiri yacu igahindukwa icyo gihe n'urupfu ruzokwemera ko gwatsinzwe ko rwemere yuko kwisi hari umugwi urupfu rutagifite kububasha n'umugwi w'abanesheje n'abatoranijwe bazoba bari bazima igihe umwami wacu azogarukira urupfu ntiruzoba rugifise ububasha kuri bo tuzoshobora kuvuga nk'uko Pawulo yavuga ngo warupfuwe intsinzi yawe iri hehe urubohe rwawe ruri hehe nk'uko byanditse muri Korinto 15:55 muri icyo gihe turashobora kuvuga dufite ubushizi bw'amanga ko umwansi yakomerekeje umwami wacu gitsinziri ariko ko nawe yamufyonyoye umutwe urubohe rwasigaye mu gitsinziri yarapfuye nta kundi yari gushobora gupfa ariko rero iri sezerano ryo mu itanguro 3:15 rivuga ko ku ruvyaro rw'umugore n'uruvyaro rw'inzoka Satani yinje muri Yuda wa muguranye n'ibindi maze urupfu rumushiramo urubohe iyo twumvise hano ikibazo ngo warupfuwe urubohe rwa ruri hehe turashobora kuvuga dufise ubushizi bw'amanga tuti urupfu wasize urubohe rwawe mu mwami wacu maze nawe acha aragutsinda burundu urupfurumizwe n'insinzi nibyo byanditswe hano kumbure ko twagurira kubisoma abiko n'igice cy'15 umurongo wa 55 haravuga ngo hano 56 haravuga ngo tuvuge 55 haravuga ngo ngo warupfuwe insinzi ya wiriye mu mpera naona avuga nkuko byanditswe muri Yesaya 55:8 ngo urupfu rumizwe n'insinzi 55 aravuga ngo ngo warupfuwe insinzi yawe iri hehe warupfuwe uruboyi rwa ruri hehe ibyaha nivyo uruboyi rw'urupfu kandi ubushobozi bw'ibyaha n'ivyagezwe ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubwo umwami wacu Yesu Kristo ubu n'ubutumwa bwiza kandi ubu n'ubutumwa bwiza dufite kandi nashaka nifuza bivuye mu mutima yuko Imana itugirira ubuntu kugira ngo twegere cyane bino bintu butwegere cyane ku buryo bishobore kudutuma tugira icyifuzo tugire n'ubushyizi bw'amanga ku buryo turabe turaba ku Mana tumenye yuko nibidashoboka bishoboka nta kiri twokora atari uguhesha icyubahiro Imana biciye mu kwizera biciye mu kutizera Imana irasuzugurwa ariko biciye mu kwizera duhesha icyubahiro Imana hari n'ijambo rije muri jewe kuko twavuze kuvyikimazi kuyinga uheze iri jambo nagiyumvire ko kandi gato ijambo riri muri Zaburi cyo cya 50 hano turasoma muri Zaburi igice cya 55:5 haravuga Zaburi 55:5 haravuga ngo umurongo kane haravuga ngo izohamagara ijuru naryo ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire abantu bayo urubanza iti nimunkoranirize hano abakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi umurongo wa gatandatu ijuru rizoserura ukugororoka kwayo kuko Imana ubwayo ari yo mucamanza nkoraniriza abakunzi banje abanyubaha nkuko bibiliya zimwe zisobanurwa gutyo ibyo ntacyo bitwaye uko biri kose abayo bakorane nkoraniriza abantu banje abakunzi banje abonatoranije bagiranye nanje isezerano biciye mu kimazi yagiranye natwe isezerano avuga ati aya namaraso y'isezerano rishasha tubwirizwa ariko twabwirizwa kumubwira tuti ego atari ahariho hose canke uko tuvyishakiye ariko hajya ikimazi cyatangiwe agatangwa nk'umwagazi w'intama w'Imana hajya agiranye nako isezerano nukuvuga ni hajya tubwirizwa kumubwirira ego nukuvuga igihe yaza igihe yacika umwagazi w'intama w'ikimazi w'Imana ku musaraba i Golgota bakundwa abenshi barizera ariko bagaci ruhande y'ibyabaye igorokota birenganira barondera imigisha mu madini n'ibindi bintu byo byose no mu nyigisho zitandukanye z'ikristo cyangwa ibindi ariko nkuko nama nabivuze nta handi twohurira n'Imana atari aho yahuriye natwe tuyihura nayo naho yahuriye natwe kandi tuyisanga aho yatwishuriye ku isi niho yishuriye muri Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege muri we twakize abahungu n'abakobwa b'Imana nicyo gituma itagira isoni yo kutwita bene se nicyo gituma umutumwa bwiza ngo bwanditswe na Yohani igice cya 20 amaze kuzuka yaravuze ati nunkore ko kuko ntaraduga kwa data ari we so no ku mana yanje ariyo mana yanyu Yohana 20:17 aho yigize uwungana na wewe na jewe igero Pawulo avuga hano akavuga ngo uweza n'abezwa bose bakomoka kuri data umwe abahebura 2:11 ujya mwe munyene w'Imana yavyaye Kristo niwe mwe w'Imana nyene yatuvyaye natwe kubwira bwa kabiri kubw'ivizigiro bizima turi uruvyaro rw'Imana nkuko nawe yari uruvyaro rw'Imana turi abahungu n'abakobwa b'Imana nkuko nawe yagaragaye nk'umwana w'Imana uko n'ukuri kubwiza ibintu by'ibwina byiza byo mu byanditswe kandi tubwirizwa kubifata mu kwizera ubutaka birekura Mungu gatanu iti munkoranirize hano bakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi Imana ku ruhande rwayo yagiranye na Kristo isezerano ariko mwinjye isezerano mukimazi vyakorewe ku musaraba igorogota hari nzira imwe y'ubwiza bwo mwijuru iyo nzira ica igorogota nta yindi nzira ihari muri iyo nzira niho harimo ukwiyuzuza niho harimo ubucunguzi niho harimo agakiza gashitse Mungu gatanu bavuga ngo munkoranirize hano bakunzi banje basezeranye nanje basezeranisha ikimazi amacazi murongo gatandatu ngo ijuru rizoserura ukugoroha kwayo kuko Imana ubwayo ariyo mucamanza ni kuva ryari Imana iserura ukugoroha kwayo igikorwa cy'ubucunguzi cyashitswa ku musaraba i Golgota maze umwami wacu akaguma n'abigishwa b'iminsi 40 hanyuma akaduga mu ijuru maze barindira iminsi 10 hanyuma ubushobozi bwamwe mu yera buramanuka kugira ngo bubandanye igikorwa cy'Imana biciye mu ishengero Umwami wacu ntiyavuze ngo mu bikorwa nkora namwe muzobikora nkuko byanditswe muri Yohana 14:12 yaravuze kandi ati ibikorwa nkora si jewe ndabikorwa ariko ni data wa muri jewe niwe akora bino bikorwa Yohana 14:10 ibyo bintu biri byose n'ukuri ivyo uko ari bibiri n'ukuri niba twasomeye yuko Imana yabaherekeza n'ibimenyetso nibitangaza nibimenyetso bikomeye muri cyo gihe tushobora gusoma rero mu byakozwe n'intumwa ubunye twasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya gatanu ko ibimenyetso nibitangaza bikomeye byakozwe n'ibiganza by'intumwa dusome kumbure ibyakozwe n'intumwa gatanu murongo wa 12 ibyakozwe n'intumwa gatanu murongo wa 12 ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikogwa mu bantu n'amaboko y'intumwa kandi bose bakoranira mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye abantu ntibabona abantu babona gusa ibiganza by'intumwa ariko ntibabona ukuboko kuramvuye kw'Imana kwari kumwe n'intumwa ukuboko kw'iburyo k'umwami ntibakubona babona gusa intumwa bizirambira kw'ibiganza abantu bakabona ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka ariko yari Imana yemeye uko ibyo bintu bikoreka kubw'ubuntu uriho nibaza yuko tutabwirizwa kuzanira abantu gusa inyigisho ariko bibwirizwa kuba ari inyigisho ziri kumwe n'ububasha bw'Imana kandi tubwirizwa kwitegura twe nk'ishengero kugira ngo tuzi ko Imana izokora nka bijya bintu nyene ku iherezo nka bijya nyene yakoze mu ntango abizera bari bakoraniye hamwe bahuje umutima bari umwe aho bari haranyiganga Imana yarashobora kuvuga Imana yarashobora gukora uwo yafata wese ngo imukoreshe yaba Petero yaba Filipo yaba Estefano uwo yakoresha we icyo bari bose yaba Paulo bose bakoreshwe n'Imana umwe wese kamukoresha mu buryo buhimbara umwami ni nako bizogenda kubw'ubuntu ku iherezo siniyebura ngo ibintu bizoguma sinzomenyera ibintu ngo nibaze ngo ibintu bizoguma nk'uko biri muri kino gihe kandi ndibaza yuko twese ateko tubwiza gukora turavi ijambo ry'Imana dutegerezwa gusaba Imana n'umwe tukayisaba ngo ibane natwe kandi yemeze ijambo ryayo nk'uko yabikoze kubw'ubuntu bwayo izina ryiwe ryera rishimwe data twese uri mu ijuru ndagushimiye nushimwe ndagushimiye kuvuye ku mutima kubwa kino gihe cy'ubuntu kubunya kuko dushoboye gukoranira hamwe hano hantu mu izina ryawe ryera ry'igitangaza izina rya Yesu kugira ngo tugushime kandi tuguhimbaze mwami kuko nicyo watugeneye mwami kuko tutabikoze mwami ninde wundi yobikora twebwe abantu bawe bo watoranije abera bawe abakundo bawe mwami abo wacunguye ubwo cyuje maraso yawe mwami kuko washije maraso yawe ku bwacu ku giti karuvario ku musarabi karuvario igorgota hariya warasemeye uravuga uti byose birarangiye mwami kandi mwami tunatwe turabigushimiye waraje mwami uricisha uracishwa bugufi mwami kubwiye akanya gato mwami ariko ubu mwami wicaye iburyo bw'ubasha bw'Imana kandi vuba uzogaruka kugira ngo ujane abawe mwami ubatane muhira mwami turagushimiye turagushimiye kubona dushobora kurindira tukarindira kuza kwawe kugiye kuza vuba ugaruka kwawe mwami mwami turizere ijambo ryawe turizere ijambo ryawe mwami turifite icyizere turazi mwami yuko ivyakanwa kawe kavuze uzobishyitsa mwami izina ryawe ryera rihabwe icyubahiro mwami naho hari imituragaro ni iruhande yacu naho hari umwiza mwami iruhande yacu watubereye umucyo watubereye agakiza nicyo gituma tuguhimbaza tugushima n'umurikano kagoroba turagushima turagushima kubw'ijambo ryawe ry'igiciro ryiza nitwiba nidushaka kubyibagira mwami ariko dushaka kuguma tubyibuka mwami haleluya izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro ntiwakire ugushimwa ntiwakire amashimwe ntiwakire guhabwa icyubahiro bivuye mu mitima yacu himbazwe mu kanwa turaguhimbaza n'akanwa kacu n'ukuntu n'umugoroba turagushima wewe mwami wacu mucunguzi wacu Yesu Kristo haleluya mu izina ryawe ryera ryiza rya Yesu amen.